Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Nkundikije. Nuko mubimenyereye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri sanga. Murundi hagize iminsi hatangazwa amakuru y'abantu bicwa hamwe n'abantu banyuruzwa. Hari amakuru yatangajwe muri uku kwezi kwa gatatu avuga ko hari abarovyi batatu b'Abarundi bishwe n'abasirikare b'u Rwanda bari mu kiyaga Cohoha. Hari amakuru ikiziga c'umuntu yitwa Rafael Barumbanze catowe muri komine ya Bukirasazi mu ntara ya Gitega kwigenekezo rya kabiri ryo ku kwezi kwa gatatu. Mu ntara ya Gitega nyene ikiziga caratowe mu mazi hafi ya quartier Chatanya muri komine Burambi mu ntara ya Gitega. Ikiziga cha Diomede Bizimana caratowe kwigenekezo gicenda ryo ku kwezi kwa gatatu nkuko ikinyamakuru Net Press cabitangaje. Muri uku kwezi kwa gatatu nyene ikiziga c'umusirikare caratowe mu ruzi mu barazi muri province ya Burambya. Mu ntara ya Makamba naho hari amakuru yatangajwe yavuga ko abanywanyi umugambwe FNL wa Gatonde Rwasa bahagaritswe ngo baranakubagurwa. Hari kandi n'amakuru yatangajwe avuga ko imodoka yari itwaye abantu muri komine Gihanga yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho banze. Abo bantu baranyuruza babiriye mu bantu bari muri iyo modoka yatewe. Ntitwokwibagira kandi abarundi bishwe bashoye bifungurwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwigenekezo rya 23 ry'uku kwezi kwa gatatu hari umutama w'imyaka 70 yishwe atewe grenade mu nzu iwe ku mutumba wa Gasenyi muri komine Nyarusange intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ubwo bwicanyi bwiyongera kandi ku bundi bugizi bwa nabi bumaze igihe bwibonekeza burimwo abantu bafatwa bari mu rudandazwa ruteye kubiri n'amategeko. Ubwo si bwo bwicanyi canke bugizi bwa nabi bwonyene bwatangajwe muri uku kwezi kwa gatatu. Mbega ikintu cosubira kumvisha abarundi ku buzima ariko atihabwa n'ikihe. Mbega umuntu azimanganya ubuzima bw'ikindi kiremwa muntu arishira mu kibanza cy'uyo muntu ashaka kugandagura akibaza amakuba yinjije mu wundi muryango kugira ngo amenye kwayo makuba ari amakuba atifuza ko iyo mushikira. Mbega umuntu azimanganya ubuzima bw'uwundi murundi arazi kwaba ahikuye imiryango igihugu inshuti n'abagenzi b'uyu muntu agandaguye. Mbega ni kuki abatetsi badahagarika ubwo bwicanyi? Mbega mu bakora ubwo bwicanyi hoba harimwo abajeje umutekano? Ikintu abajeje umutekano bariko arakora kugira ngo ubwicanyi nk'ubwo atakindi bugira atarugusubiza inyuma buhagarare ni ikihe? Kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Mwiriye neza mushya ntaye Pierre Nkurikiye?
Amahoro neza ndakuramukije ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose.
Murakomeye?
N'amahoro.
Imbere yaho ariko reka tubanze twifatanye n'imiryango yaraye iguye mu isanganya eka ibuza abantu baguye mu isanganya ya Ekleziya Katolika ariko irubakwa yasenyuwe n'imvura y'isegenya. Kandi twongereye twifatanye n'imiryango yose mu Burundi yabuze abayo baguye mu minwe y'abantu b'inkozi z'ikibi z'abagandaguye. Tugarutse rero kuri mwebwe mushya ntahe Pierre Nkurikiye, ikintu kibuza abajije umutekano gukingira abo bantu bama bari kubagandagurwa ni ikihe? Ubuhinga canke ikoresho gipolisi gikeneye kugira ngo nubuhe? Ubuhinga bwo guhanahana amakuru n'uburyo bwo kwinguruza ingorane ziri hehe kugira ngo igitigiri cy'abantu batagitangazwa cy'abantu bama bishwe hirya no hino mu Burundi gihagarare? Duga ku ijambo.
Ubwa mbere hoho ico nomenyesha abariko baratwumviriza nuko igihugu c'u Burundi gitekanye cose. Kidasanzwe turiko turabona muri ino misi n'ibizi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga igwa aho yonona ibintu mbere hari n'abahapfuye muri ino mvura. Ibisigaye navyo ibi vyose ko bagira bidondagura n'ubukozi bw'ikintu busanzwe ubaho no mu bindi bihugu. Ntawuvuga rero ko igihugu c'u Burundi uno munsi abantu biriko barapfa ku munsi ku munsi siko biri namba mu buko bw'ikibi busanzwe. Aho ahanini usanga abantu bapfa ahanini bivuye ku bintu by'ubusuma cyangwa bagirize ngo n'abarozi cyangwa abantu bapfa ibintu bimwe bita amaregema dokon nivyo amatohoza amaze kwerekana. Ikidasanzwe rero kiretse ivyo vy'iyo mvura n'iyo miyaga igisigaye ni uko by'ibiki busanzwe. Hanyuma rero abajejwe kubugwanya, inzego zijejwe kubugwanya harimo n'igipolisi mvugira ziri ku murimo, kuko henshi abadagirizwa bagiye bafatwa, hama barabazwa nabo batanze ayo makuru y'ibibatuma bashobora gukora ubuvugizi bwa nabi. Ntambwe rero kirasha mu gihugu cy'u Burundi ni ubukozi bw'ikibi busanzwe bwibonekeza nk'uko bwibonekeza no mu bindi bihugu byose byo ku isi. Ntitwavuga ariko rero igihugu cy'u Burundi uno munsi hari ibidasanzwe bijyanye n'ubwicanyi nk'uko mwabitanguye mu ntangamarara ya kino kiganiro.
Hari ikintu kimeze nk'intambamye mubona gituma nk'igipolisi cy'u Burundi kidashobora kugwanya ubwo bwicanyi ijana ku ijana?
Nta gihugu na kimwe ku isi igipolisi cyaho cyangwa izindi nzego zaho zagwanije ubukozi bw'ikibi busanzwe, icyo bita criminalité de droit comme mu Gifaransa, ijana ku ijana. Icyo gihugu kirashoboka kuba paradise. No kwanga akarorero, naho uno munsi wowe uri kuravuga uruhagaze, tugenda kuraba mu biharuro usanga abantu bapfa ku munsi atana bivuye mu buvuzi bwa nabi, atana aho bisa bisana n'ibyo uri kuravuga vungaha mu Burundi. No kumenyesha urazi na wewe muri icyo gihugu urimo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urazi abantu bapfa bashwe n'abapolisi uku mwaka n'abantu ibihumbi bateye n'ubwoba. Ariko uno munsi rero uciye uhagarara ukavuga yuko ino mu Burundi ahubwo ariho baragiye baryaguye, nibaza ariko twoza turasubira hamwe tukarabira hamwe ibiharuro byo mu bindi bihugu. Muri ibi bihugu nyine mbere washaka mukunze kuvuga ko biteye imbere muri demokarasi, abantu bapfa ku munsi bateye ubwoba, ntanaho basa basana n'abapfa ngaha mu Burundi. Ariko rero mu bisanzwe naho biba ari umuntu umwe agapfa bivuye ku bugizi bwa nabi ni bibi, ni ibyo kwiyamiriza. Nicyo gituma inzego ziba ziri mu bihugu ziba zigahangana nabwo. Mu Burundi rero ntawuvuga yuko igipolisi kitagwanya ijana ku ijana ubwo bugizi bwa nabi, kuko ku isi ntibyakunda ko bwa mbere baho bugwanywa ijana ku ijana. Hanyuma igipolisi cyo mu Burundi cyo gifatanyije n'izindi nzego kiri ku kizi, ko navugiye yuko ntawo byagiye bibaho amatohoza aciye atangura, hari abagiye bafatwa nabo mbere batanguye amakuru. Ahandi naho batarafatwa bagofatwa,
ariko
hamwe rero habaye ikintu cy'ubukozi bw'ikibi nk'icyo, umuntu apfe cyangwa wakomereke. Hanyuma inzego zibigerwa cyane cyane igipolisi, ndimo ndavugira igihe zirera amaboko ziriho kivi rero. Kandi ubwo bukozi bw'ikibi no kumenyesha yuko muri ino minsi ahubwo bwagabanutse cyane ugereranyije n'ibyo twabona mu myaka igeze muri ibuka.
Ariko ntabaciye mu ijambo mushiganahe
aho hama ariko arakaba ubiziga
ntabaciriye mu ijambo mushyanahe Pierre Nkurikiye, ntabaciriye mu ijambo muri ko mugereranya ibintu bibiri bitagereranya. Amerika mwavuze ko naho nyine hari ubwicanyi, ariko twabibutsa ko hari abanyagihugu barenga imiliyoni amajana atatu mu Burundi, abarundi bari munsi ya miliyoni nka cumi.
Nubwo ubigabuye ugafata abariya n'abari usanga ibiharuro bitegerezwa kuba bisumba iby'u Burundi, ni ibiharuro ushobora gukora nawe ugashobora n'inyinshi. Ariko ahanini nashatse kukubwira yuko ubugizi bwa nabi buba ku isi nzima mu bihugu byose, kandi ko igikuru ari uko inzego zigerwe kurwanya ziza zikajya ku mirimo. Ngaha mu Burundi rero izigerwe kurwanya ubugizi bwa nabi ziri ku mirimo, nicyo gituma ababikora bafatwa hanyuma bagaherekeza ubutungane bagashyirwa
imanza. Birahambaye cyane rwose gukorana n'abanyagihugu no mu bisagara bikomakomeye, abajeje umutekano barakorana cyane n'abanyagihugu mu gisagara cya New York, ndabahaye akaruriro nahaye Washington DC, abategetsi ba mabati ya kamu, abanyagihugu kabasaba kugira icyo bavuze igihe cyose bagize icyo babonye. Ibyo bintu murabikorana n'abanyagihugu gutyo kugira ngo muze muraronka amakuru y'abantu b'inkuzi z'ikibi?
Turabikorana neza cyane. Ngaha mu Burundi hariho ibyo twita igipolisi cegere abanyagihugu, nimwe bita mu Gifaransa police de proximité. Mu nkingi zacu rero hariho ibyo gukorana n'abandi bantu kugira ngo umuntu mbere kubungabunga amahoro n'umutekano. Ahambere hariho ngaha mu Burundi kimwe bita imigwi y'amaho y'umutekano ihuriwemo na bose, nimwe bita comité mixte de sécurité. Ni ukuvuga ibirimwo abanyagihugu mu mice yose yaba aho hantu, hanyuma barakorana mu ntumbero yo gukinga. Mbere ni nacyo gituma ubugizi bwa nabi bwinshi buburizwamo, ibishika umuntu akicwa cyanke akanyurozwa, naho kaba katwovuga kaba kabashiyemo ariko muri rusange igipolisi cy'Uburundi n'inzego barakorana mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu n'ibyabo, nicyo gituma navuga yuko igihugu gitekanye. Ibyo wavuze n'ubugizi bwa nabi busanzwe bubaho nka mu Burundi nk'uko bubaho mu bindi bihugu byose, hanyuma ngaha mu Burundi igipolisi cy'Uburundi gihanganye nabyo kandi ntanzu iriko irashe.
Tugarutse ku buryo nabwo abapolisi bafite uburyo bwo guhanahana amakuru cyane, uburyo bwo kwiyunguruza mu buryo bwihuta cyane rwose mu gihe habaye ikintu cy'ubugizi bwa nabi cyangwa ubwicanyi mu ntara kanaka cyane mu kibanza kanaka, kugira ngo bahanyarukire mu kanya gato.
Uburyo buriho no kumenyesha nko ngaho Bujumbura n'abanyagihugu bavuvugira hagize umuntu ategwa cyangwa inzu ihiye, kugira ngo inyuma y'iminota 30 zishika igipolisi cyamaze kuhashika, ariko nta wuvuga yuko uburyo bukwijana kuyijyana nk'uko no mu bindi bihugu uburyo budakwijana kuyijyana. Nibyo hashobora gushika ntibace bahashika ubwo nyine, ariko uraze igipolisi cy'u Burundi ku nyene gipanze n'aho giherereye, abapolisi ntibari kure cyane y'abanyagihugu ku buryo abanyagihugu batewe bashamikisha muri ya migina kuvira bahurikiyemo bagaca batabaza igipolisi kandi gitumye hashika n'ingoga. Kandi nk'iyo ari nk'icyaha kiriko kirakogwa n'abanyagihugu mbere bafite uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo gushobora guhagarika aba bariko barakora mu bintu bya nabi nk'ubu guhama, ariko bagaca babashikiriza ababiri umutekano mu bamaze gushika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Rodrigue Mwiribeneza. Rodrigue, turi kumwe? Muratwumva muraba ukuntu abantu bari iruhande yawe boreka kuvuza urwamo kugira tukumve? Uraba abantu muri kumwe cyangwa iradiyo ivuze buhoro buhoro kugira ngo dushake kumvikana?
Ayo nta radiyo turi ndi amande yacu.
Urafiki uri hehe ga Rodrigue? Uri hehe?
Shewe ndi Igitega.
Urafite ikibazo? Urafite icyumviro? Unyarutse?
Oya, ahubwo nta kibazo mfite, ahubwo nashaka muzoze murama amakuru.
Ego, ni ukugura iradiyo? Uzahore ugura iradiyo hanyuma uduha email yawe tuzaba twumvikira amakuru.
Ndabahaye
email yawe aho dushobora kukwandikira. Ego me, uze urumvize iradiyo cyane cyane. Reka duhe n'ijambo kandi Arno, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafise muri hehe Arno?
Turimo mu Burundi.
Ego me, murafise ikibazo? Murafise icyumviro?
Ego, nashaka kuvuga ku muravuze muti abantu muradonaguye abantu bari korapfa mu gihugu cy'u Burundi, mbega nabaza umuvugizi w'igipolisi yoba boba bari kubaricwa n'abande mu gihe kubavuga ko ata bintu by'intambara mu gihugu cy'u Burundi bihari, muravye abanyagihugu bari korapfa ni benshi cyane, birateye ubwoba n'ifatwa ry'abantu biriko rirakogwa mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Ngira ngo byo babiri ko biva kuki, ndiko mbaza umuvugizi w'igipolisi kuko mubafise uruhara mubafatwa harimo abajejwe umutekano na cyane cyane igipolisi, ni namiya hiyo bari kabagira kugira ngo ababene igihugu b'Abarundi barimo barapfa ngo batugwa mu nzuzi, abandi batugwa mu mashamba, bamwe bacibwa imitwe, ni bande kubwanje uko ndi mu gihugu hagati mbona je mbona ko ubwicanyi ndabushira ku gisirikare igipolisi kuko abari kubarishwa n'abari kubarata batavuga rumwe na leta y'Ubujumbura n'umugambi uri ku butegetsi bari mu yindi migambi bari kubarahohoterwa, niyaho inama yobagira kugira ngo bashobore guhagarika ibintu kugira ngo amahoro mu gihugu cy'u Burundi asasagare kuko muravye n'ibintu burema.
Murabaje ikibazo cyiza cyane rwose cyo kubaza umuvugizi w'ipolisi abica abo bantu, mugabo muvuze ko mwebwe muca mubishyira kuba polisi atamatohoza mugize, urumva ni ya nyifato ikwiye kuva mu mitwe y'Abarundi no kubanza kugira amatohoza abapolisi aribo bica abo bantu bakamenyekana, sibyo?
Ubu ndakubajije ikibazo wowe wambwira bari kubafata abantu abari kubarica abantu abari bo
no kubiha abantu bajejwe gutohoza. Reka tumuhe ijambo akwishyura icyo kibazo mwabaje cyiza cyane rwose. Umushyira na Pierre nkurikiye abantu bicwa n'abandi.
Kuri iki kibazo uyu muntu aje kuvuga yagarutse ku bintu bibiri, ugambere hoho yavuze ngo harabo nabantu benshi cyane ariko barabarabarinjwa ngo bongera bafatwa amambera cyayongera ko ngo ko ari abatavuga rumwe na leta akabugomba kuvuga ariko babicwa n'inzego za leta cyane cyane abapolisi ugambere ho nagira ntankure gutanga umuco y'uko ibi bintu avuze ngo ni benshi cyane iyi ni imvugo y'imbenzarugero muri kino gihugu cy'u Burundi hariho igihe hapfa abantu benshi cyane turabizi siko bimeze rero uno munsi abantu benshi cyane bariko barapfa kandi nta n'abantu benshi cyane bariko barafatwa nk'uko ariko arabivuga abafatwa ni inkozi z'ikibi inkozi z'ikibi iyo zikoze ikibi zagiriye iyo zakoze icyo kibi ni ngombwa ngo zifatwe mu bihugu byose none ko avuga yuko hariho abapfa hanyuma agaca yanka yuko hongira abafatwa rega iyo abantu bapfuye bivuye ku bugizi bwa nabi inzego zibigenzwe rero mutekereza zigahita zigakora akazi kabo ni ngombwa zifate abandi kuko haba hariho abakoze ibyo bintu nibyo rero biba nk'uko biba no mu bindi bihugu byose ama aravuga yuko aba bantu boba ari abatavuga rumwe na leta kiretse atanze uburoro bamwe atubwira ati uyu ni kanaka yagenze uko yavuga rumwe na leta ariko icyo namenyesha abantu bari kubarumviriza uno munsi ni uko muri kino gihugu cy'u Burundi ata muntu n'umwe ahohoterwa cyangwa ariko arahohoterwa agira ko atavuga rumwe na leta abarundi babanye neza bose mu butandukane bwabo nahomba n'ahondi abantu bari mu migambi itandukanye
hari amakuru yatangajwe mu cyanahe Pierre Nkuriki avuga hari amakuru yatangajwe avuga ko abanywanyi umugambwe FNL mu ntara ya Makamba kenshi bama bariko barafatwa ikabagirizwa ubwicanyi kandi nakubagurwa ayo makuru mwe muyavuga ko
Icyo tuyavuga ko ni uko atari kenshi nk'uko bivuze ngo kenshi bambaye ariko barafatwa ibyigeze gushyira Makamba ni uko hariho abantu bigeze kugenda kugarukira ku muntu yari yabuze umuntu hanyuma baca babihinduramo umubonano wa politiki aho baciye bagira inama ivugirwa mu bintu bya politiki bishobora no guhungabanya umutekano abo rero baciye bafatwa n'igipolisi ko cyaciye kironka amakuru ko cyama cyari kanuye baheze bashyikirizwa ubutungane dosiye yakorwa nk'uko zikorwa ku bandi bose baba bakoze ibyaha bitandukanye aha ikindi twaca tuvuga ni uko igipolisi cy'u Burundi ni urwego rw'ubuhinga ni ukuvuga iyo hari icyaha cyakozwe cyangwa gishobora kigomba gukorwa igipolisi cy'u Burundi gifata ingingo z'ubuhinga ni ukuvuga gifata ababwiriza ibyo bintu cyangwa babikoze cyangwa bagomba kubikora igahita gacya kibakorera amadosiye kitaravye ngo uyu muntu ava mu mugwi wa politiki uyu cyamuriya rero icyaha cyakozwe umuntu yapfuye umuntu yakomerekejwe ni ngombwa ngo aba bakoze ibyo bintu abyagirizwa baheze bafatwe baheze bashyikirize ubutungane ko rero hari abaca bavuga batsindira ku isunzu ry'inzu ngo ni umugwi ngo banywanyi ngo bakanaka cyangwa bakanaka nibaza ko gushobora kuba ari ukutamenya neza izina ry'igipolisi cy'u Burundi gikora kuko nta na rimwe umupolisi aje bamatohoze ariko arakora idosiye yiwe yigera abaza uwariko arabaza ngo vuga umuhari cyangwa umugambi kanaka uturukamo
ariko ni
icyaha kiba cyabaye n'uruhara yoba yarakigizemo n'ibyo byonyine
kuri icyo kibazo cyabaye FNL muriko muvuga ko badakwiye kuvuga politike bari kumwe bari mu murwi umwe
aba FNL ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi umugambi witwa FNL uriho wemewe n'amategeko kandi nta ngorane n'imwe barashikiriza igipolisi cyangwa izindi nzego yuko baba bafite ingorane ku rubuga yuko baba hari umuntu abafata cyangwa ababuza gukora ibikorwa byabo bya politiki umugambwe FNL urasiba urongoye nga umunsi ibyo uri kuravuga byoshikira umwe cyangwa babiri mu banywanyi biwe ngira iyo dutanga no kubivuga ku mamenyeshamakuru kugira abantu bose babyumve navyo arigera avuga rero ni ukuvuga yuko atamuwe sinere ngaha muri uno Burundi afite ingorane zijyanye n'umutekano cyangwa se n'ingorane z'igipolisi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Bucumi mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hehe
tewe ndi Kiremba i Bururi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndafite ikibazo nagomba mumaze mu ndamutse umutumire
arabumva
hanyuma nashaka ndamubaze none ko tubona abapolisi bari mu gihugu cyose, hanyuma tukumva abantu bama bishwe abandi bakanyurizwa, nushobora kuduha umuco akatubwira yuko nimba hari imigwi igwana iri kwirika abo bantu naho nyine yabitubwira kugira ngo umuntu amenye none abo bantu ko baguma bapfa bicwa n'abandi. Hanyuma ikigira kabiri jyewe nagomba kubaza ni kubera iki abarundi basigaye bicana, nkuko jyewe nabyanditse kuri Facebook maze kubona ayo makuru je nababi abarundi ni kubera iki basigaye bicana mu minsi yahera n'uwise n'umuserebanyi ya n'uwise n'umuserebanyi yatagira ubwoba akavuga yuko umubyeyi we atabyimba amabere, none ni kubera iki abantu batagitinya n'ubuzima bw'umuntu? Hanyuma jyewe nashaka andi nyinshi kuri icyo kijyanye n'abo bantu baguma bicwa kandi abapolisi bariho mu gihugu ntitumenye ababica, nicyo nashaka kubaza.
Murakoze bucumireka, tubanze duhe n'ijambo Innocent hanyuma acaba abishyurira rimwe. Innocent mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego, natere imbere cy'imbere kw'abantu bagize iminsi bapfa.
Yego.
Bakavuga ngo bariko baragira amatohoza ngo bagire cheke, ariko ntibatubarira abantu gituma bapfa, ntibatubarira n'ababishe bari tubona abantu baguma bapfa. Kandi ikindi nacyo kigira kabiri, abanywanyi nabo baguma bafatwa kenshi nabo umugambwe wa FNL, nta bandi banywanyi bafatwa atari umugambwe wa FNL. None ko baguma bafata uwo umugambwe abanywanyi bagwasa, none ko atabandi bafata babatibiki, icyo nicyo kibazo nagiye mbaza.
Urakoze Innocent, reka duhe ijambo umushyantahe Pierre Nkurikiye agire icyo avuze ku bibazo byashyikirijwe na Bucumi na Innocent, muduge ku ijambo.
Murakoze kandi ngirango nohera kuri iki bidashyizwe na Bucumi wo mu Bururi, akavuga yuko abantu baguma bicwa ngo hirya no hino kandi ngo mu gihugu cyose ngo hariho abapolisi muno n'abantu bicwa n'abandi ngo mbega aho bahariho imigwi birwana ngo cyane. Iyi ni ya mvugo nyine ngenzarugero nk'iy'umwe wa mbere yatangura, no sinza kumubwira yuko abantu mu gihugu cy'u Burundi batama bariko baricwa, nta gikorwa cyo kwica abantu buri munsi kiriko kiraba muri kino gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiratekanye, no musubiriramo yuko ibyibonekeza ubugizi bwa nabi bibonekeza bwaba n'uwo muntu umwe cyangwa babiri ashobora gupfa bivuye ku bugizi bwa nabi yanyuruze cyangwa ubundi buryo, ubwo ni ubukozi busanzwe, ni ubukozi bw'ikintu busanzwe bubaho no mu bindi bihugu. Ibyo barakoresha rero imvugo ndengarugero, hanyuma yavuze imigwi, nta migwi ihari, tugutse inkozi y'ikibi iyo twadutse tunaweza tugaca dusamburwa tumaze kumenyekana nta ihari ikora, kuko ubwo bugizi bwa nabi busanzwe ntibukorwa n'imigwi, usanga bukorwa n'abantu cyangwa ugasanga n'abantu babiri cyangwa batatu bariko baherewe kugira ngo bagandagure cyangwa uriya bibaye n'ibyo abapfa n'ubundi. Hanyuma yanavuze ati abarundi ni kubera iki basigaye bicana, sinzi igihe yavukiye n'imyaka yaba afite, ngaha mu Burundi si ibya mbere abantu bicana, nimba wewe wabibonye uno munsi nibazaye ko mu myaka ya kera abarundi bari bicana, kandi hari n'abarundi benshi bapfuye, abarundi bose barabizi kandi bicwa n'abandi barundi, ko rero uno munsi wagira umurundi umwe cyangwa babiri yicana, n'ubugizi bwa nabi busanzwe bibaho ku bantu, bibaho abantu hama harimo abanyakibi n'intungane, kandi ntawufatira muri rusange avuye ngo abarundi ko basigaye bicana uno munsi, abarundi uno munsi ntibasigaye bicana, ahubwo mu Burundi uno munsi hariho nk'uko byamye umuntu umwe cyangwa babiri b'inkozi z'ikibi biyadukiza bakambura ubuzima abandi.
Iyo ngeso yo kwicana yuva mu mitima y'abarundi gute? Hokorwa iki? Ibintu mumaze gutohoza byifashe gute? Ikintu gituma nk'uko mwabivuze ko hari imirwi mike ikorwa bwicanyi, iyo mirwi kwidafatwa, ikintu cyo kokwa kugira ngo iyo mirwi yose ituzwe n'iki? Mukanya gatoye cyane rwose.
Nakubwiye ko nta muntu uzwi ufite izina wavuze yuko uri kurakora ubwicanyi cyangwa hariya, nakubwiye yuko umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kwicwa biba bivuye ku bugizi bwa nabi busanzwe. Icyo kokwa rero bivana n'ikiba cyabaye, iravana uwo muntu abayishye umuntu ari uko yaherewe ingero n'ubundi bariko barasubira kugira ngo bihere twebwe kugiye gipolisi turamurondera tukamushikiriza ubutungane amagaza agahamiriza ibintu ariko hari n'izindi nzego zishobora gukora ibindi kugira ngo umuntu basubire bamwumvishe ko ibyo bintu ashobora kubikora hanyuma hakaba n'ibindi bikorwa byinshi bishobora gukorwa mu ntumbero yo gukinga kugira ngo ntihagire n'abandi bashobora gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bemeze ni ukuvuga rero icyokorwa biba bivana n'icyaha kiba cyakozwe n'aba bagikoze niho rero ubuyobozi bwatubwira umuntu neza uti kuri ubu bukozi bw'ikibi bwabaye kuri ubu bwicanyi bwabaye icyokorwa cyogenda kubera kuko ababikoze baraba kandi bari babikoze kuno kuno
muri kumwe abandi
kuri uyu inosa nawe yavuga ati igituma bapfa ni ikihe ngo ababica ni bande tuba twamaze kubivuga ubuvugizi bwa nabi buza buribonekeza rimwe rimwe usanga ahanini biva ku busuma banategera umuntu kubera ko bazi yuko yagurishije inka yarafite udufaranga bakamuniga kugira bamwake utwo dufaranga twiwe hari nabo n'abahora bica abandi babagiriza ngo ibintu by'ubusuma ibintu by'uburozi ahanini rero cyangwa ugasanga n'abantu bapfa ibintu bakure ibintu by'inyungu bagaheza bagahera abandi kugira babikire uwo baba bapfa ibyo bintu nibyo bimaze kwibonekeza ahanini ubwo bugizi bwa nabi buva ko muri iki gihe hanyuma
abantu bicwa
ni bande ababica ni izo nkozi z'ikibi ziba zaherewe cyangwa ugasanga nabo nyine baba babonye uwo muntu ko yari afite utwo dufaranga cyane ko yari afite ubutunzi baba bamuronderaga hanyuma
abantu bica abandi mushyira ntahepye nkurikiye babaziza ko ari abarozi ibyo ni ibintu abarundi bakwiye kwikura mu mutwe nta murundi ashobora kuroga uwundi kiretse amuhaye ishano ibyo ni bya bintu bya kera abantu bibaza ko hariho umuntu iyo bafise ubuhinga bukomeye cyane rwose bwo gushobora kuroga uwundi muntu ari kure ariko ibyo ni ibintu abategetsi bose bakwiye kuza baraeka barigisha kugira ngo ntihagire umuntu azira ubusa azira ngo ni umurozi ngo yaroze naka kandi kiretse amuhaye isumu ibyo bindi byose ntibibaho reka twibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza Claude muratwumva Claude muduge ku ijambo Claude muri hehe Claude muratwumva Claude ndabona telefone yawe itameze neza reka tuhe ijambo Kazungu mwiriwe neza amahoro muri hehe Kazungu
ego mbanje kuramutsa nyakubahwa umutumire
arakumva duga ku ijambo urafite ikibazo urafite icyumviro
ego
uri hehe kutatubwiye
ndi mu Burundi
ego
hanyuma nyakubahwa umutumire ni kuri iyo muriko muravuga yuko ubwicanyi buri mu Burundi busanzwe igihugu gitekanye jewe birantangaza cyane kuko aho bintangariza naha umukuru w'igihugu yaravuze yuko mu 2010 ntihenze ni nari mumenga aho hari ko harabu bwicanyi budasanzwe muri Bujumbura rirate none cyo bari umukuru w'igihugu yarafiteyo arahagarika ubwicanyi ndibuka ko yatanze umenga indivisi nimba taramezi abi hanyuma buca burahagarara rero icyo ubu rero naho ikintangaza nuko hari ko harapfa umwe kandi ibiziga bidatowe mu mazi biratogwa ku misozi ibyo sagaseseshwa rumuri rero nyakubahwa wa mutumire mbega kugira ngo mwemere yuko ariko harabo ubwicanyi mu Burundi mubona byo wabigeze ku rugero rungana gusa ikibazo kigira kabiri inzego z'igipolisi n'inzego ziratungwa gatoki nyakubahwa ubwo igituma ubwo bwicanyi buguma bubandanya ubwo ayo makuru ntiyoba ariyo muyavuga ku iyi icya gatatu nyakubahwa gerageza kuzamura muravuga ibintu uko biri mureke guhisha umwotsi uko uciyumbaza uti mbega iyo nzu iriko irasha isha gusa hari abanyuruzwa abo onyene bimwe wabihakanye ariko biriho ndi mu Burundi nibaza ko ibyo mbonejo n'amaso yanjye biragaragara rero sinzi gituma umuhisho nzu mwose uri kurasha gerageza kuvugira urwego rw'igipolisi kuvuga kandi mushyira ahabona ukuri kwitwukuri.
Yego, murakoze Kazungu. Reka tumuhe ijambo agiricyo yishyuye ku kibazo gihambaye mubaje ko igipolisi n'igisirikare bidomwa ko urutoki byagirizwa bumwe muri ubwo bwicanyi aho mu bivuga ko iki kuri ivyo birego.
Icyo twovuga ni uko ibyo kuvuga yuko mu gipolisi no mu kugendereza cyane mu gisirikare haba hariho donzero ziba zidomwa ku rutoki nk'uko zoba ari zo ziri inyuma y'ubwo bwubuzi bwa nabi yavuze. Icyo twamubwira ni uko ibi bintu atari ukuri namba. Iki ni kinyoma cyeruye. Igipolisi, igisirikare, urwego rw'ubwendereza ahubwo ni inzego zigejwe gucungera umutekano w'igihugu, gucungera abantu n'ibyabo. Izoheza rero ngo zize gukora ibinyuranye n'icyo gikorwa. Kandi ibyo zikora izo nzego ntizikorera mu kirere. Abanyagihugu barababona, abapolisi bamana n'abanyagihugu barababona, abo bakora mu rwego rw'ubwendereza, abasirikare bakorera ku rubuga, abanyagihugu barababona, kandi barabona yuko ari bo babakingira imiti yose, barabona yuko hadutse umucanwa ni bo babakingira, barabona ko hagize zigatera akajagari ni bo baseruka bagahagarara, barabona yuko igihe cyose umunyagihugu afite ingorane ari izo nzego ziseruka. None wumva abo bavuga yuko duba dutunga urutoki, mbega ni bande badutunga urutoki? Mbega ntiyoza aravuga ati kuri ibi n'ibi 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 kuri iki kintu cyabaye ubugizi bwa nabi bwa uyu muntu yapfuye kanaka yoba yafashwe n'umupolisi cyangwa n'umusirikare cyangwa n'uwo mugenderezi amufatira na hanyuma yavuye apfa. Yoza aratanga uburorero, ubwo burorero ntabwo bafite, twaranababwiye kuva kera kuti umuntu wese yoba yarabonye umupolisi cyangwa umusirikare afashe umuntu umuntu mu nyuma akabyokumva ngo arapfuye aze abishikirize inzego zibijejwe tubamwakire bamwumvirize abo batohoza abo bantu basanzwe ari byaha bibafasha nta n'umuntu n'umwe yaje. Bisigura yuko aba ni ba bantu bamwe bariko baravuga ibinyoma kugira bareme batyoze inzego z'igihugu ziba zihari, kandi abanyagihugu muri rusange bazi neza yuko izo nzego zikora neza cyane kandi zamaze zikobakigira bakingira ijoro n'umutaga. Ibiro n'ibinyoma twagiye tubeshuza byagiye gukara cyane cyane muri cya gihe cy'imigumuko, ababivuga turabazi ntibajya nyine bariko baratwira abantu mu ibarabara. N'ubu aba babandanye bavuga ibi ni ababashigikiye barya abantu nibo bakomeza bagomba kwerekana yuko mu gihugu cy'u Burundi izo nzego kubera ko zababujije gushika ku ibara bagomba gushikako n'uno munsi barakomeza bazicafuza ku munsi ku munsi bazagiriza ko aribo bazikora ubugizi bwa nabi. Ariko abarundi muri rusange bose barazi yuko izi nzego ari zizama hasi, barazi neza yuko batewe ari zo bakabazi, barazi neza yuko ingorane yose icika ari izi nzego ziza zigaseruka. Ikindi yavuze ati menshi wahe umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga muri Bujumbura yari igihe hari ubwobwizi bwa nabi budasanzwe gutanga itegeko ibyo bintu birahera. Nibyo kiriya gihe yarabivuze mbere sinahajya gusa menshi wahera umukuru w'igihugu cy'u Burundi yigeze gutanga amategeko nk'ayo muri rukame ejo bundi ngaha ku muri ya makaritsiye yarimo abantu bari baragumutse ko yatanze itegeko yo kwiganisha bikugwaho kandi ku nguvu kandi bigaheza bigakugwaho mbere mu kiringo yari yavuze muri buka ariko yanishikiye mu mugamba aho hari hagi hasigaye bamwe muri bariya bakomeza bagomba gutera akajagari naho nyine akavuga ijambo kandi agatanga amategeko kandi bigaca bijya mu buryo. Uno munsi rero nta hantu na hamwe muri icyo gihugu cy'u Burundi wavuga uti hariho ibintu bidasanzwe mutuma aheza agatanga itegeko nk'iryo. Abo bantu babifite mu mutwe bayifite mu mutwe wabo kuko ibyo ariko baravuga ku rubuga nta bihari.
Birahambaye cyane rwose, birahambaye cyane rwose kw'amatohozwa
yuko ngo tureke guhisha umwotsi inzu iri kwirasha. Iyo nzu iri kwirasha nayo itubarire natubarire ati ku mutozi kanaka abantu bangana uku baratashwe barihicwa byagenze ku mutozi abantu barundi bose
birahambaye cyane rwose. Mushira ntahe Pierre Nkurikiye
nta muri buno Burundi itangazamakuru yarateye imbere cyane, nta kintu na kimwe gishobora kunyegezwa, nta muntu umwe ashobora gupfa, nta muntu umwe ashobora kunyurudwa ngo abantu bareke kubimenya.
Birahambaye cyane rwose. Mushira ntahe Pierre Nkurikiye nk'uko mubivuze birahambaye cyane rwose ko amatohozwa akorwa birahambaye ko amatohozwa akorwa kugira ngo umuntu wese akoze icaha ari umupolisi cyangwa ari umuntu asanzwe afatwe kandi birahambaye cyane rwose nko mu gihe ubwo bwicanye bwo bakogwa n'indi mirwi hanyuma hakagira abantu bayitire igipolisi ibyo byo tuma nk'abakora inkozi z'ikibi zicazo zumva zitewe intege ico ni kintu cyukwitondera kugira ngo abantu bamenye ko batohoze imbere y'uko bavuga ko ikaba bacurubanza bakavuga ko ari naka ariko akora ubwicanyi birahambaye cyane rwose kwa matohozwa akogwa kugira ngo abicanyi abari bo bose baje ahabona. Turi kumwe na Charles umunywanyi radio ijwi ry'Amerika. Mwiriwe neza Charles.
Mwiriwe neza nkundikije.
Murakomeye, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego turakomeye, twagira turamukirize uwo mutumire.
Arabumva?
Yego je nari mfite ikibazo.
Yego.
Hari ijambo yavuze igihe mu ntango yavuze yuko abanyagihugu hariho umugwi urushobora gufasha igipolisi kugira ngo uzarufata abandi. Uwo mugwi nawo ukaba ari umugwi dusanzwe tuze muri kino gihugu ari wo w'inkorabara. Kandi turabyemeza neza n'amakungu aramaze kubivuga no mu raporo ya Nations Unies baramaze kwemeza yuko hariho umugwi w'inkorabara witwa imbonerakure. Izo mbonerakure nizo zica zigakiza. Hari amabariyeri igihugu cyose. Iki gihugu je nkundikije mumenyesha makuru ndaze kumufisa makuru menshi ngamo mu Burundi kandi nawe nyine uwo muvugizi namenye neza yuko ubuhinga bwamyaze kumenyekana ntadarabesha abanyagihugu. Amabariyeri hari mu gihugu, igihugu cyose cyuzuye amabariyeri, cyuzuye amabuye tutazi bafashe umugambo ukihereza amabuye bakubaka mu bibanza bya leta mu mabarabara ibyo bintu none ko hari igipolisi. Ndi politiki cy'umugambwe n'ukuri n'ibyo bintu nabitwishure kuri ico kintu naho abagihugu naho yobesha gute ubuhinga burahari akunda itwara n'abo mu muri eta islamiki bari kwaratabago dutwaruka bamwe mu muri eta islamiki bari kinabyo cyane n'agatsinze ngahe ubvira no nagenda ndaho nadusigira bana niko ndukura kugira ngo barangare.
Yego me Charles Leka Leka umushana he Pierre Nkuriki agire ico yishye kuri ivyo bibazo mubajije ibibazo bivuga ko hariho umurwi w'abakiri bato bari ku butegetsi bafise amabariyeri ahantu hose mu gihugu ico kibazo mukivuga ku iki umushana Pierre Nkuriki
yanyumvise nabi ngitangura kuvuga sindegeze mvugwa ngo umugwi ushobora gufasha igipolisi nkuko abivuze. Navuze ko hariho imigwi ihurikiwemo na bose igenewe gucungera amahoro n'umutekano. Iyo rero kugenda yubatse ibirimo abajejwe intwaro, ibirimo abo mu butungane, ibirimo abo mu gipolisi, abo mu gisirikare, ibirimo n'abanyagihugu baba aho hantu. Ikabirimo ugwaruka n'abapfasoni bakaba bose baserukiwe, hanyuma abari mu mashyirahamwe ajya yigenga ajijwateka kandi na muntu ahari muri iyo komine cyangwa kuri uwo mutumba baba barimo niyo migoro nashatse kumubwira. Kandi igikorwa cyayo ni igikorwa cyo kwegeranya amakuru yose yoba y'ikintu cyose gishobora guhungabanya umutekano mu ntumbero yo gukinga, hanyuma kigasha kishyikiriza abajijwe umutekano nyezina aribo ba polisi cyangwa abasirikare, abo nabo bagaca bayakorerako bakaraba ko ariyo basanze ariyo mu gihe baba basanga asaba inyishu y'ubuhinga. Ubuhinga kubera aribo babwirize baraheza bagaca batanga izo nyishu bagakoresha ubuhinga bwabo kugira ngo bakinge cyangwa bahangane n'icyo n'iyo ngorane y'umutekano biba yaduze. Nabo rero nibo navuze bari muri bimwe bita komite mixte de securite nge ashobora kuba yumvise nabi icyo yavuze cy'imbonerakure. Yanavuze yuko ngo ari umugwi w'inkorabara, ngo ari umugwi n'amakungu y'amadusa maze ko ari inkorabara. Iki cy'imbonerakure nacyo nyine cyazanywe n'abanyapolitiki avuga batavuga rumwe na leta, bamwe nyine batubwira abantu ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibo baziririmba bazituka. Ariko hanini tugiye kubiraba, iki kintu cy'imbonerakure twasanze ari abo badahuza ibyiyumviro nabo mu bya politiki aribo ahanini, kuko babonye yuko izi mbonerakure arizo nkumbure mu mugambwe ziba zifite uruhara rukomeye rwo guteza imbere umugambwe, kandi ko ejo kumenya mu rwaruka ejo aribo bazoheza bagasubirira abandi bagerageje rero kubagwanya cyane bikomeye. Murazi ko abana baturiye mu ibarabara babanje kubambika ibara no kubatukisha kubabikishije cyane cyane mumenyesha makuru n'aya mashyirahamwe bakorana ari nayo yatanze ajya amaraporo mumva bavuga bakana yashikiye kana muri byashira hamwe impuza makunguoni amaraporo y'ibinyoma bandika bavuga ko bajya abantu ari inkorabara hanyuma abakozi bamwe bamwe muri yashira hamwe baraheza mbere banabifatira ko baraheza basohora ijavuga ariko babi
ayo mabariere umushyira na Charles avuze ariho mu gihugu hagati
ariko nagira mbanze ngahanda guha umuco kuri iki kijyanye mbonera ko nagenda kumenyesha yuko ko kino gihugu cy'u Burundi igipolisi gikwiye mu gihugu cyose ni kuvuga nta kintu cyangwa umuntu ahungabanye yahungabanije umutekano muri kahi ahungabanye n'umunsi muri kazo muri kubu ashobora no kuzohungabanya igipolisi kitamenya abahungabanye umutekano rero uyu aba bantu n'imbonera kure nk'umuntu nta n'umunsi n'umwe barigera batera ingorane z'umutekano mu kino gihugu nk'umugwi w'imbonera kure simvuze yuko umwe canke babiri ayoshobora atoshobora gukora icyaha kanaka muri icyo gihe abagikoze ku izina ryiwe atari ku izina ry'uwo mugwi aturukamo kandi arafatwa agaheza agafungwa ndazi abava muri uwo mugwi w'imbonera kure uno munsi bafundwa bagirizwa kuba bakoze icyaha cyangwa kiriya rero muri kino gihugu ni uku niko biri abo nabo bakomeza babambika icyeyi ndazi ko bazokomeza babigira kuko barazi ibyo bapfa muri politiki barazi yuko aribo bababuza gukora ibara baba bashaka gukora rero imbonerakure nta ngorane n'imwe zigeze zitera z'umutekano muri kino gihugu cy'u Burundi muri kahi no muri kubu ahubwo abatera umutekano muke abahungabanije umutekano nabo nyine ahubwo bagera batabitanganiza kudakuza kuzambika ibara ko imbonerakure nizo zaturiwe muribuka abantu baturiwe mu migumuko mu 2015 ngaha mu nyakabiri n'uburyo umuntu yaturiwe ariko imbonerakure kandi yaturiwe yitwa ko ari imbonerakure mbega yakoze icyaha iki hari icyaha bamwagiriza bakavuga ati wakoze iki cyaha iki ariko baramufashe baramuturiye hari n'abandi bagiye baza barafata umwe bica ibyo byose nagenda kumenyesha kuri polisi yabikoze ko amatohoza kirabizi ababikoze kandi benshi mbere muri bo bagiye bafatwa bari mu buryo aba bantu rero nibagwana iyo ntambara yabo ya politiki ukundi mugabo bareke kubesha abantu ngo huzuye ngo mbariye mu gihugu cyose
reka tubibutse ndabona akanya kari kukatujana
navuga ahantu hamwe gusa muri kino gihugu avuga ati ahantu hitwa uku hari bariyeri imbonerakure
tubibutse reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika reka duhe ijambo
cyakinayikuraho ubwo nyine yanavuze mu kibazo cy'amabuye y'igihugu ahazi natomokewe neza ngira ngo utange umuco neza akavuga iby'amabuye kugira ngo naho nyine dore tumwishu
reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Frederic mwiriwe neza Frederic muratwumva
yego ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
yego ndafite ikibazo
yego
alo
duga ku ijambo turakumva urashobora kubaza ikibazo cawe ndabona umengo telefone y'ubushize ingorane reka duhe ijambo Pascal mwiriwe neza Pascal muratwumva ndumva amatelefone ariko asa nari kuragorana Pascal muratwumva
yego cyenda kugumva
yego me arabi kuntuvuga neza gatoyi wegere telefone yawe uvuge neza utange eka uvushikirize cyumviro ikibazo
yego gena rimwe ikibazo ndatwumva
nyarutsa kuko telefone yawe ntimeze neza
nagomba kumubaza ati ninde mu gihugu cy'u Burundi afite uburenganzira bwo gucungirwa umutekano
reka ndabonze icyo kibazo niba nacumvise neza ubaza umuntu yoba afise uburenganzira bwo gucungerwa umutekano uwo ari we nibyo ego me telefone yawe imeze nabi Pascal reka tugerageze tumubaze tumuhe ijambo agire icyo yishuye Pascal umushyana Pascal abaje niba mubwira abantu baba bafise uburenganzira bwo gucungerwa umutekano ngo nibande
mu gihugu cy'u Burundi abantu bafise uburenganzira bwo gucungerwa umutekano n'abantu bose baba muri kino gihugu aha turavuga abarundi tukavuga mbere n'abanyamahanga ariko abantu bose ntibacungerewe cyo kimwe kuko n'amabanga bagejwe muri kino gihugu samwe hari abashobora kuba bacungerwe muri rusange ugasanga ntibajya polisi ariko kuri komine
niba hacungereye umutekano muri komine bakaduha arahabwa amakuru na babandi bari muri ya migwi nakubariyeurikemo na bose hari aba bacungerewe bafite ababacungera bagendana canke naho baba gushika ku nzego zo hejuru bose bafite ukungene bacungerewe kandi vyo ni mu bihugu byose abantu bacungerwa bivanye n'uruhara baba bafite n'ukungene baba bameze mu gihugu ariko muri rusange mu gihugu c'u Burundi umuntu wese aba muri kino gihugu ya Burundi yaba umunyamahanga arafite uburenganzira bwo gucungerwa kandi aracungerewe n'inzego zibijejwe.
Tugarutse ku kibazo cabajije cerekeye umurwi w'abasore uri ku mugambo uri ku butegetsi mwavuze ko hariho abantu babikora bakabikora ku gatwe kabo bagahanwa murafise igitigiri cy'abantu bari muri iyo murwi baba bamaze guhagarikwa kubera ibyaha bakoze bakoreye abandi banyagihugu.
Ntitubamenya ko nakubwiye yuko igipolisi mu gukora amatohoza kidashobora kitabaza umuntu ngo mbega wewe uri mu mbonerakure cyangwa uri mu buzima bw'indege cyangwa mu mugwi wa politiki kanaka. Icyo kibazo ntaho kiri cyandikwa muri dosiye biri kirakorwa n'inyamirambo babigejeje gutohoza. Nicyo gituma ntashobora kukubwira ngo hariyo igitigiri kinganuko mugabo ndaze yuko abo bantu bariyo. Nari nzi nuca mbere ndagusubiza ikibazo nkakubaza nti mbega ni kubera iki utambajije uti aba MSD cyangwa abanama rimwe bo bafunzwe uba bamaze gukora ibyaha bagafungwa ni bangahe? Ibyo igipolisi ntitubyinjiramo kuko turazi neza ko ata muntu ashobora gukora icyaha yarumvise n'umugwi wiwe wa politiki kuko uwo mugwi wotuhagarikwa n'ababijeje hamwe uba ari umugwi ugeze gukora ibyaha yagiye rero akagikora gatwe kiwe akibaza gatwe kiwe kandi bazomwandikira muri dosiye ngo ari mbonerakure cyangwa ari icyuma cy'indege cyangwa ari nyambari ivuga kuri nyambari bandi. Ibyo nka namwe byandikwa muri dosiye nicyo gituma nakubwira ngo aba ngo bari bariya cyangwa bariya kuko turazi neza ko ibyo bakoze babikoze mu gatwe kabo ntibigeze batumwa n'uwo mugwi cyangwa n'umukuru w'uwo mugwi.
Mu ntango z'ikiganiro twize kubabaza niba hariho uburyo abajejwe umutekano batera kamo abanyagihugu kugira ngo baze barababwira amakuru y'abantu kuko nk'uko bisanzwe umuntu w'umugizi wa nabi umwicanyi abafise imiryango abafise haba abafise inshuti murafise uburyo bw'uko canke gashimwe mwoha abantu bafite amakuru babaha amakuru y'imvaho y'umuntu ariko akora ubwicanyi canke ubugizi bwa nabi mu ntara zitandukanye?
Byose birapanze biri ku murongo. Igipolisi c'u Burundi kirafise ukungene kironka amakuru gikoresheje ubuhinga bwacu canke gikoresheje abo bakorana bahurikiye cane cane muri rya migwi nakubari kirafise ukungene kiro hari n'abararonkejwe amatelefone muri rya migwi kugira ngo batange amakuru n'ingoga kirafise ukungene rero kironka amakuru ariko ayo makuru ntibakiyagura amafaranga nk'uko babivuga. Abarundi b'umutima bahurikiye muri rya migwi baraheza bakagihereza amakuru kandi akoregwako ari naco gituma inkozi z'ikibi nyinshi zifatwa zitaranakora nico ca ngira ngo twama ubushikiranganji bwama gushikiriza imisi yose uko amezi atatu aheze mbere zirashobora no kubigira imbere yaho abantu amadosiye aba yakozwe abantu baba bafashwe abantu baba bapfunzwe ku byaha bitandukanye. None abo bantu bofatwa ayo madosiye yokorwa igipolisi kidafise uburyo bwo kurondera amakuru kidahabwa amakuru n'abanyagihugu baba bari aho ibyo bintu byabereye cyangwa bigomba kubera. Ubwo buryo rero buriho kandi buratunganijwe neza ariko byose ntibivugwa ku iradiyo mugabo ikimenyamenya ni uko bukoresha ubwo buryo kandi abanyagihugu bagakumirwa n'ibyabo atangorane n'imwe.
Mwavuze ko igipolisi gifite ubuhinga eka n'ubushobozi eka n'uburyo bwinshi bwo gushobora kurwanya izo nkozi z'ikibi, ikintu mubona igipolisi gikwiye kunagura gusumba mu buryo cyanke mu bundi buhinga bwose mufise ni nk'iki?
Igipolisi ntikigati cyane hari hamari inyigisho nkaburabwenge ziba zihabwa abapolisi umwe wese bivanye n'ibyo ajejwe kugira ngo atere yisunura mu bumenyi. Izo nyigisho rero ziraba hari n'inyigisho rero zihabwa abapolisi bajya bashasha babinjiye inyigisho ziratangwa hirya no hino ku buryo rero ari nacyo bituma igipolisi cyama ku munsi gitera imbere ku buryo n'ubuhinga gisanzwe gikoresha ari nacyo bituma inkozi z'ikibi n'abakorana nazo bama bafashwe ku mwanya
aha nibaza ko atamumwe uvuga yo kubaka ngo bwe kugipolisi cy'u Burundi kidakora kazi kacyo neza kidafata inkozi z'ikiriziba z'ikorera z'ahunga abantu mutekano ubusho uje mu busho niho ushobora yuko igipolisi gikora kazi abantu barafatwa murazi nabigeze kugerageza ngomba gutembagaza ubutegetsi uno munsi murazi yo bari mu busho na ntibafashwe bagafatwa n'igipolisi gifatanyije n'izindi nzego gikorana mu dusanzwe dukorana mu gucungera amahoro n'umutekano barafashwe bari mu busho abatafashwe barahunze bari mu bihugu tuvuga turavugira ngaha abakorana nabo bose bagiye bafatwa nabo wumva bariko bariya mamura bavuga aya muhe ibinyoma gusa ngo igihugu kiko kirasha ngo abantu bafa ku munsi ku munsi abona baducinitse bakorana nabo hanyuma nkumbure baciye binyegeza ntitwashobora kubabona ko bariko barakorana nabo ari nabo bakomeza uno munsi babandanya bavuga ya mvugo nyene ari rwa rurimi nyene rwo gucyoza igihugu n'inzego zacu kandi abanyagihugu muri rusange banezerezwa bashimishwa n'igikorwa kirangurwa n'ingabo zabo haba ngaha mu Burundi no hanze mu bihugu izo ngabo zirimo.
Muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika telekomu na Pierre mwiriwe neza.
Alo hundikije ndabaye mwiriwe.
Mwiriwe neza murafite muri hehe?
Jewe ndi ngaha Ibukavu.
Ibukavu murafite ikibazo murafite ikiyumviro. Turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Ni mu ndamukizo mutumire.
Arabumva.
Ego nje nagira ndamubatse ntumpejeje kumva avuze ngo hariho abanyagihugu bahawe amatelefone babatoye gute muri abo bandi bose mu banyagihugu bari mu gihugu cyose canke bo baratoye mu bari mu mugambi uri ku butegetsi gusa kugira ngo babandanye bahotera abandi batavuga rumwe ikindi naco mperuka i Bujumbura nasanze hari ahantu ku mabarabara nabyumvise hariho uwitwa Charles yari yakibajije ku mabarabara ugasanga hariho ibintu bagiye barubaka bagashaka umapibilisite y'umugambwe uri ku butegetsi ituzi ko bigiye bibanza byose byoba byaraguzwe n'umugambwe uri ku butegetsi ico kibazo yoshobora kukikore ko bajeje umutekano w'amabarabara ibintu byose none bose yoshobora kutubwira kuba rya abantu umugambwe wamaze kugura bigiye bibanza byose canke kwabaye kwihagira kubera aribo bari aribo basabwa ibintu byose biri mu gihugu.
Sindiko ndavugira umuvugizi w'ipolisi mugabo nibaza kwica kibazo cha nyuma Pierre cobazwa ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati ariko reka akwishure ikibazo cha mbere mwabajije reka tumwe ijambo mushyanahe Pierre Nkuriki.
Ego avuze ngo abahawe amatelefone baba batoye gute ngo canke baba yahaye ngo bamuga ari mu mugambi wo gutegetsa kugira ngo babandanye bahohotera abari mu migambi itavuga rumwe na leta. Aya matelefone yahawe abari muri ya migihe urikiwemo na bose igeje ku amahoro n'umutekano na nasiduye kumwe n'ibyaho n'aba bayirimwo aca abona neza ko atari abari mu butegetsi gusa bari muri iyo migi ama ico akora atuma icaha cose kiba gikozwe abari muri rya migi baheza baca bamenyesha abapolisi bari mu mutekano kugira ngo abariko baragikora canke bashaka kugikora baca bafatwa mu kanya hanyuma ikiyavuze cy'ibimenyetso by'umugambo nta ngorane z'umutekano ziratera nicyo gituma afashe amazi kuvuga ko hariho na bene umugambo bashaka kubyivugira kusha ariko umunsi cyotera ingorane z'umutekano yoheza akakibaza gushika ubu nta muntu n'umwe ari idoga avuga ati jewe ikintu cyanteye ingorane z'umutekano.
Muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Leonard mwiriwe neza.
Mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro?
Yego cyafite icyumviro twaje gushikiriza.
Yego.
Abona ubwikenwe ko baba mu Burundi buba kumva nyinshi. Hari abantu abaje gutemera akazi ubutegetsi bace bagenda mu bihugu bya Buraya bace bafashwa na bamwe bamwe batabivuza ko batifuza yuko tuba mu mutekano ngaha mu Burundi bagaca batuma rero bahi nguvu iyi migwi yagiye ikirica abantu umwe kugira ibyo bintu byagirizwe leta abantu nabo bagirizwa bimbona bakure imbona ko babonye yuko batabafasha nkuko mu myaka yahera babonye yuko bagiye barihagarara ko bagaca batuma bagiriza amabi aba mu gihugu kugira bacafuze umugambo uri ku butegetsi bacafuze n'intwaro kugira amakunga dukure kw'amaboko.
murakoze kucimvira bushikirije Leonardo ico cimviro mu kivuga kwiki mushya na Pierre nkuriki
izavuze no tubona kumwe mu gipolisi tubona kumwe kwavuze yuko umutekano muke wigeze guterwa n'abantu bari bagiye umuko bagashaka gutembagaza ubutegetsi mu nyuma bamwe bagahunga bagahunga agashakomeza kuza baratuma abantu bamwe bamutubita umwe tumwe kwica abantu n'indongo cyangwa guhungabanya umutekano ngaha ibi nibyo niko byagenze kandi twaranabafashe mbere benshi baranabyizeye ku maradiyo hari n'abishikanye baravuga byose nyine byagenze baravuga n'abantu bari babatumye kandi bavuze aho nyine navuze uyu ujyavuze kubibona kumwe
ya kamumotera abarundi muri rusange bose barifuza amahoro n'umutekano barifuza ko igihugu cyosubira kikaronka amahoro arama umuntu wese yakishira akizana mu vyiwe biba bike biba byinshi akamumotera abanyagihugu abarundi muri rusange muri kigihe kugira ngo umutekano utsimbatare ika bakorane n'inzego z'igipolisi naka
Icyo twatangura kuvuga ni uko mu gihugu cy'u Burundi amahoro n'umutekano no munsi turiko kuri iyi saa turiko turavugana bihari akamaro twotera abarundi kugira ngo nako gukora umwe wese icyo ashoboye kugira ngo amahoro n'umutekano bizima mu bitere byiyongera bitere byongerekana ibyo nabyo abarundi muri rusange tubasaba twebwe nk'igipolisi kumenyesha icyo cyose gishobora guhungabanya umutekano cyangwa kiriko kirahungabanya umutekano hakiri kare bashoboye kubicisha muri rya migiye y'amaho n'inzira byiza ariko n'umurundi uwo ari we wese umwe wese nk'uko anabirekurwa n'amategeko icyo yobona nshobora kigiye guhungabanya umutekano cyangwa ashobora kiriko kirahungabanya bibaza agaca by'akara inzego zibigeze kugira ngo bitabare hakiri kare maze dukomeze tubumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo igihugu gikomeze gitekanye kandi kamo twotera abarundi nuko basanzwe bari ku kizi ariko bakongereza ingufu kugira ngo turwanye ubukene ko niwo mwafi mukuru kuko ubugana bwinshi kandi iyo bwibonekeza yuko ahanini biva ku bukene hari ibitumwa n'ubukene ibyo rero mba kugira ngo bihere nuko ubukene bubanza bugahera abarundi ntibarinde kuzerinze basohora amaboko yabo hanyuma baje ku kizi kandi ni ngombwa igihugu kizotera kizokomeza kiteza imbere cyonyine kandi umutekano n'amahoro nabyo bisasagara
ijambo rya nyuma reka turihe Jean Claude umunywanyi radio ijwi ry'Amerika Jean Claude mwiriwe neza
mwiriwe Frederic
mwiriwe neza mu sakanya gatoyi cyane rwose muri hehe muce mushikiriza n'icyimvuro cyangwa ikibazo
ndi Kigali mu Rwanda nagira amazina mutumire murakoze kuma ijambo
yarakumva
maganda mubaze yavuze yuko abakora ibibi mu Burundi bafatwa kandi bakavugana babatumye n'icyatumye babikora nagira ndamubaze gato nk'inkuru rupfu rwa Lieutenant General Adolphe Simirimana abo bakumva ko bafashwe bababwiye ko batumwe n'abande bamuhoye ikindi mvuga ati mu Burundi turafite ikibazo cyo kutabwisha ukuri nk'umubwizi w'igipolisi aravuga ko imbonerakure ari abantu bera nta kibi bakora n'ukuri agabanye yisubire ko ariko kuvuga si umugwi wose w'imbonerakure ukora ikibi ariko barimwo benshi bashoboka bakora ibintu bitari byiza n'icyo gihugu
murakoze Jean Claude reka tumuhe ijambo mbona hasigaye akanya gatoyi cyane rwose mwihute mu nyishu mushyira na Pierre muriki
bicanye bagiye Lieutenant General Adolphe Shimirimana amatohoza yarakoze babikoze barafashwe baravuze n'abari yatumye byose biri mu butungane ntacyo tuba tubikise tuvuga ko ariko icyo tubamenyesha ni uko mbere umwe mu bahejeje kumurandagura yafashwe agira ajabuke muri icyo gihugu nyine arimo cy'u Rwanda kandi yafatiwe ku ruvize n'imodoka nziza y'igihugu yari mu bibiri hakurya y'uruvize kuri iki cy'imbonerakure avuze ko harimo benshi bakora amabi ikintu nk'icya kindi namaze kwishyura ikintu kinyuma cyambaye ubusa uko ni kugomba kudukiyoza kubera abazize bapfa muri politiki bazi yuko ubukerebutsi bwabo butavuca batuma
hanyuma duhereze ku kamo kamwotera abantu umuntu wese afise uruhara mu kuturumbanya umutekano muri iki gihe mu Burundi n'akahe mu kanya gato murafise nk'amasegonda 30
icyo twabwira no guhindura ingendo umuntu wese afite uruhara mu gukora ibyaha bitandukanye yaba kwisubira agahindura ingendo batabikoze uko inzego zigiye guhangana nawe ngaho ziri maso ibyo cyangwa yaje gushaka zimushaka zimufata hamaze gushyira ubutungane niko byama bigenda mu bihugu byose.
Mwushikana ye Pierre Nkurikiye ndabashimiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku kibazo nkura mutima cy'umutekano ikibazo kiraje ishinga abarundi bose aho bari mu Burundi tukaba rero tubashimiye ko mwashoboye kuza mu kiganiro cyacu turashimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu ngabo bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.